Iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki z'itanu z'ukwezi kwa kane umwaka w'2019. Kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Usanga umuntu bamumenye umutwe
rimwe niriwe nihishe mu ngagi navuze ngo ni igisambwa nihishemo ungezi wanje ndanga igihumbi kugira ngo ngende kuri moto ndi gutoroka icyo gihumbi kugira ngo kitanyije kanje muje telefoni yanjye.
Abantu b'abanyagihugu mu karere ka Rubavu mu Rwanda bidogera ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi bibera muri ako karere. Turavuga no ku kibazo cy'abana b'abanyeshuri mu Burundi bagirizwe ko basibanganije amasanamu y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bitabo by'ishure. Ku rubanza mu mizi rw'abanywanyi b'umugambwe FDU bagirizwa ivyaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bugenewe kwishurana bibandanya kuvugwa mu turere twa Rubavu na Nyabihu mu burengero bw'u Rwanda. Mara reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atubwira amakuru adufitiye muri iki gitondo. Aloyce,
mwaramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Ishirahamwe Boeing ryaha muri Leta Zunze za Amerika ryo ku munsi wa kane niho ryemeye ko hari ibitagenda neza mu buhinga bw'ivyuma vyatumye mu kwezi guheze indege ya Ethiopian Airlines igira impanuka. Abanyethiopia bakoze amatohoza barasohoye raporo y'ibanze icatumye iyo ndege ihitana abantu 157. Bavuga ko izuru ry'iyo ndege ryaciye ritumbera hasi haheze umwanya muto gusa ihagurutse, mu gihe umudereva wayo byamutaye ku amazi gusubiza ibintu mu buryo. Umushikiranganji wa Ethiopia ajejwe gutwara abantu n'ibintu yavuze ko umudereva w'iyo ndege yakurikije neza ingene iyo ndege itwarwa yisunze inyigisho zatanzwe n'ishirahamwe Boeing, ariko ngo nta cavuyemo. Umuyobozi w'ishirahamwe Boeing aha muri Leta Zunze za Amerika, Dennis Muhlenberg, yashikirije joko ababajwe n'abahasize ubuzima kandi yemera ko ubuhinga bushasha bugiye gushirwa mu ndege zose zahagaritswe kuguruka ku isi nzima kugira abatorere inyishu ico kibazo amasanganya nkayo ntazosubire. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi, yasavye imfashanyo ku gihugu ciwe kuva mu ntambara kirimwo mu rugendo yarimwo hani Washington ejo ku munsi wa kane. Tshisekedi yashitse ku butegetsi mu kwezi kwa mbere hawe ubutegetsi biciye mu mahoro. Yabwiye inama ya Amerika ijejwe vy'imigenderanire n'amakungu ko agiye guhangana n'abaryibiturire ibibazo by'intwaro mbi no guhagarika gufata abantu atacyo bagirizwa byaranze intwaro z'igikenye zahahoze. Kubwiwe Leta Zunze za Amerika ngo irashobora gufasha muri izo mpinduka, harimwo no kunagura igisirikare bikazotuma abarwizatunga bahurumbira icyo gihugu. Abanyarjeriya bari mu myerekano barashoboye gutuma Perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika atanga imihoho muri iki gihe, naho bashaka ko abandi bategetsi bakomeye mu nzego za leta bava ku butegetsi nabo nyene. Abanyarjeriya bariko bategura iyindi myerekano mu gihugu cyose kuri wa gatanu, ivyo kugira basabe ko abategetsi bakomeye muri leta mu butungane no muri sentare jejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro bava mu mabanga yabo. Abari mu myerekano bashaka gusubiriza abo bayobozi mu nzego z'igihugu bavuga ko barangwa na ruswa kandi batwazwa agahotoro. Bouteflika mwibuke ko yatanze imihoho muri indwi inyuma y'uko aremerewe n'abanyagihugu bari muri iyo myerekano nyene. Hano muri Amerika, Kongere ya Leta Zunze za Amerika, ni ukuvuga abashinga amateka n'abasenateri bari hamwe ejo ku wa kane, yaremeje guhagarika imfashanyo Amerika iha Arabia Saudite mu ntambara muri Yemen. Inama nshinga amateka yahambije rero sena yari yasanzwe yaravyemeje mu kwezi guheze. Icyo cyemezo ni cya mbere mu mateka ya Amerika aho Kongere yubahirije itegeko ryo mu 1973 ryo kurwanya cyo kugira gutera intambara mu makungu, rivuga ko Amerika idashobora kurungika abasirikare mu rugamba Kongere itavyemeje. Ibiro vya Perezida White House vyashikirije ko Perezida Trump asa n'uzohakana iyo ngingo ya Kongere, ahavuga ko bishobora kubangamira imigenderanire Amerika ifitaniye na Arabia Saudite, igihugu bifashanya kandi kidacana uwaka na Iran. abashyigikiye icyo cyemezo umugambwe wa Republikani n'abademokrate bavuga ko Arabia Saudite ikoresha misile zikorerwa muri Amerika ku barwanyi b'abahuti, zimwe rero muri zo zigasambura imihana y'abanyagihugu, zikica ibihumbi by'abantu, zikongera zigasambura amavuriro. Imwe muri zo nayo yaguye ngo ku modoka itwaye abanyeshuri mu kwezi k'umunani guheze, yica abanyeshuri bashika 40. Muri Afghanistan naho intambara hagati y'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu hamwe n'abatalibani iheruka gukura mu ngo zabo abanyagihugu barenga 200,000 mu buseruko bw'intara ya Kunar muri ico gihugu nyene cha muri ico gihugu nkuko abishikirizwa n'abategetsi bishiramwe mpuzamakungu ONU. Ikigo cha ONU kijejwe gutanga imfashanyo arico OCHA cyashikirije ejo ku munsi wa kane ko imiryango 300,000 muri icyo gihugu cya Afghanistan yahunze ingo zayo, kandi igishikiriza ko bigiye kunyuka mu gihe impande zirwanya zizobandanya gutana mu mitwe. Icyo cegeranyo kiragabisha kandi ko mu gihe abasirikare ba leta ya Afghanistan nabo bariko bitegurira kugaba ibitero byo kwirukana umuhari wa leta ya Kiisilamu hamwe n'abatalibani muri aka karere, mu gihe navyo byoca bijamwo intambara rero ngo zishobora kwiyongera, abanyagihugu, abana ndetse bose bakagira ingaruka mbi ku bw'izo ntambara ziriko zibera muri ico gihugu cha Yemen cha Afghanistan. Murambabari
urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, leta y'igihugu cya Tanzania yafashe ingingo yo gusambura ubunywero na za restaurant mu ikambi ahungiwemo n'impunzi z'abarundi yanduta. Inkuru y'umumenyeshamakuru wacu James Jovin akorera muri iyo kambi.
Icyo gitero cyabaye ejo kuwa gatatu mu masaha atatu yo mu ijoro, aho abagizi ba nabi bakekwa kuba bagera kuri 5 bibishe inkoho bateye umuryango wa Isa Yoronimo, umudandaji w'amaradiyo. Abo bantu kandi bateye uwitwa Uwimana Yohana batazira digidigi adandaza ibintu bitandukanye. Muri icyo gitero nta muntu n'umwe yishwe, kiretse abo badandaza babiri bakomeretse kubera gucimitwa imbugita mu gatunu no mu nda. Abo bombi ubu barwariye mu bitaro bikuru mu nkambi ya Nduta izoni ya Kane. Ababanyi babo badandaza bavuga ko muri icyo gitero abo bagizi ba nabi bashoboye kwiba amahera arenga miliyoni 5 z'amashiringi mu kugenda barashe amasasu hejuru kugira batinyishe abantu bariko baraza guhurura. Gusa ijwi rya Amerika ntiryabashije kugenzura niba koko amahera yibwe agera kuri ayo.
Turatugize ibibazo ngaho Induta abasuma barataye mu ijoro ryejo bamaze gutera rero hari mu ijoro ho masatatu none rero muri aka bamaze kuza baci bashikira ku mudandaza yitwa Isa baramukubita bamucimitumbo gitaho umugongo baramwakamera yose afise hanyuma ni baci baramutwara bamutwaye baci baca n'ubundi mudandaza yitwa Tikitiki nawe nyene baramukubita baramunoza hanyuma rero caciye kimurokora umugore wiwe yaciye asohotse baci bamukubita inyundo yo mu gitunu hagati y'amabere. Umugore ashiravuze induru avugije induru abanye baca barashoba baduka baraza nyabasuma basha bariruka biruka bagenda bararasa niho rero abanyagihugu baci babirukako baci barafata umwe bamufashe rero acaravuga nabo bari kumwe none kweri mu ikambi y'Induta n'ingorane ni kibazo gikomeye kumva z'umutekano.
Mu bicungararo y'inkambi za Mutenderi na Nduta aramaze iminsi havurwa abantu bitwaza ibigwanisho bagahohotera abantu bakabanyaga utwabo abakenyezi nabo bagakubagurwa. Abahaye ikiganiro y'Amerika bavuga yuko abo bantu atari impunzi kandi bativuga baribo.
Yego iyo nkuru iriho cyane kuko ugiye kwitegereza mu mpande z'ikambi cyangwa inyuma y'ikambi umutekano si mwiza cyane kuko abantu bavuye ngahavuye mu ikambi bagiye kurondera inkwi bagiye gusenya abandi bagiye kurondera uko bagiye gutera hari mu ndimo ntibagiye gufasha canke nk'abatanzania benshi barakunda gufatirwayo mbere bakakwa n'ibyo bafise. Utuko turitegereza turabona ko ari imisoro y'imiyabaga kandi bakomeye bafise ingufu bafise n'ibigwanisho kandi biteranye ubwoba n'abatanzania bana babonye barabiruka mu ndimo.
Hanyuma rero bakagaruka uri kurababaza bakubwira ati abo bantu ntibivuga bari bo ntituzo bazanana ariko bigaragara kumenga ni nk'igitero kiri kiba kigeramiye impunzi cyane 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 nibyo dukunda kubona cyane no kuvuga mu mpande z'impunzi hirya no hino twumva bavugwayo ariko ntushobora kumenya iyo bazana kandi bakora amabi menshi cyane no kuvuga ikiringo ni gito cyane ni nk'amezi abiri niho aheze twumva biko biravugwa hanyuma y'inkambi benshi imbere baraza no kwa muganga gusa no mu bitaro ariho bari abakubaguwa abandi bakubiswe bambuwe utwabo no kuvuga rero turiko turaraba tubona umenga turagaramiwe cyane ko ntibari kure bari impande y'inkambi cyane cyane
basabye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi gukingira cyane impunzi kibure bazimurire kure y'umupaka wa Tanzania n'igihugu cy'u Burundi
icyo nasaba kuri leta ya Tanzania igihe cyo kwakira impunzi muri iki gihugu cyangwa ishyirahamwe rijyanye rifasha impunzi byiza impunzi kwere baravye ingorane n'amagogo zikunda guhorana nazo mu ikambi bo zitwara kure y'ikambi bakazimurira nk'ahandi hantu tofauti no nga impande n'umupaka
no kuvuga icyo twosaba ishyirahamwe mpuzamakungu nuko hoba umuteka gukingirwa cyane ku mpunzi cyane naho namba bidashoboka impunzi turiko turitegereza tubona kumenga aho bari hafi ko zoba zidakingirwa neza ko zosupfuma basi zigigwayo cyane zigaza ku bindi birometero nk'ahandi hantu mugabo hatari ngaha ko biragaragara ko ngaha ko bari hafi y'abagizi ba nabi
amakuru dukura mu gipolisi muri komine Kibondo avuga yuko amaze gufatwa babiri muri abo bagizi ba nabi baraye barashyiye mu nkambi ya Nduta kandi isakwa ry'abashoboye kwiruka ririko rirabandanya kubera ubusuma bw'abitwaza ibigwanisho butera bwiyongera mu nkambi za Nduta Nyarugusu Mutendeli no mu turere tw'abaturanye n'impunzi leta ya Tanzania ifashe ingingo yo kongera abapolisi bakomeye mu ntara ya Kigoma no gukora isakwa mu makomine yose iryo jambo ryashikirijwe n'uburongoye intara ya Kigoma Bwana Emmanuel Maganga kuri uyu wa kabiri muri icyo gihe yaraho mu Tanzania yiciwe arashwe masasu n'abagizi ba nabi bitwaza ibigwanisho mu karere kitwa Kanyamahera komine Kibondo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini iryo rya Amerika
mu Rwanda mu turere twa Rubavu na Nyabihu habandanya kuvuga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bugenewe kwishurana ahandi havuga imigwi y'abasore batega abantu bakabambura abandi bakabakomeretsa ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana
mu mirenge imwe n'imwe y'uturere twa Rubavu na Nyabihu usanga hari abaturage binubira urugomo n'ubwambuzi bweruye bakorerwa n'udusiko tw'urubyiruko dutega abantu cyane cyane mu masaha y'umugoroba reka ntangirane naba twaganiriye mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu
hano ndakubwiza ukuri ko buri hano n'ucunze nabi nabwo bacho gikapo bakijana ubura ndugwa n'ugucunga bakaba bajanye n'amafaranga
barananiranye mbega ino Bugeshi yarananiranye mbega nka uce tubagatwice ngahano tugomba batukebye n'uko twashe bakatujana ndake dusigana na gaya twarangaye nuko muri hano bagize ngo muri abasirikari bababaye bagize ngo muri abasirikari
muri yurongaye gatoya usanga umuntu mumenye umutwe
imwe niriwe nihishe mu ngagi navuze ngo ni igisambwa nihishemo bungezi wanje ndanga igihumbi kugira ngo ngende kuri moto ndi gutora ku cyo gihumbi kugira ngo kitanye
canje
muje telefone yanje
abaturage bo muri aka gace bavuga ko hari abasore bazwi neza kandi bambura abantu ariko byagera ku gitsina gore bakabigirizaho nkana
hano hana ababyeyi barumiwe n'ukuri ubura ndugwa n'ugucunga bakaba bajanye n'amafaranga bakibana ubundi babari bende
abajura bo ni bisanzwe barahari cyane bikaze no kubafata burana ibintu biba bigoranye cyane hari abana bino habigize imbogo hari n'abasangwe se baje baturuka hirya no hino bagahurira umungumu ugasanga ibintu byabaye biba
nta muntu zo guhamba no munsi ugasanga umukecuru amafaranga barayajanye yabaje guhagara bagatenge bakabijanye ari ku telefone kugutwa kayijana icyo ni cyaza dufite
cyacana ndabajije muno kirambiga kimbiza nimugoroba giterura inyama zo nari mbasha nangije nanje natabawe namaguru naratabajije nukuri ku imana muno iyo ndagira ico gyeseka masa ni wo bashakishije uwo mwana kugeza n'isaha yaratorotse ariko hariho nabana
barabafata ariko noneho byibuze barananiranye mbese
bamwe mu baturage bari mu bashinzwe umutekano babwijwe rya Amerika ko hari ubona bo bibarenga bakwiyambaza izindi nzego ntibigire kinini bitanga
no kuvuga ngo twebwe dufashe turamuhama
urabesha ata baragendaga babageza hariya kuri polisi uyu yaba nyurutse gatoyi mu mwana kongera tukamubona muno muso shire sindagi iwa kabiri ko yabananiwe
none se tubura cyo kamaze kubishikiriza polisi ibyacu twatwabikemura
kubikemura rata mwebwe mutugwaneho iyo bageza hariya kuri polisi mukanyubona gacaga isambo kigaruka irakirekuraga kuko nimugora wacunga nabukasanga ga kumenya umusayi none aramabanga ahako ndabwa beshi
nababeshe twa dufite nukubona umuntu niba ari umuzura bamufatiyemo bamufatira muno bakamujana ngo bujanye kumugoro mukani ngeje cyangwa jo bundi tukamubona ngo uyegeze ugasanga rero ni ikibazo rero aba bantu rwose mudukore uvugiza aba bantu baje barabarebara kiyo tugira umutekano
ndaga ibyo byo twamenye mbamvu barekura kandi baba bizwi tuba twabajanye n'ibyo bakoze bigaragara bakumva ko barabakubita barangiza bakabarekura nabo bwa bakaza bari guhari kuvuga ati twakubitswe twe turabimenyereye ibyo gukubitwa turabimenyereye n'ubundi turagira ute buri abakaza ari kuvuga ati rero wewe wadukubitishije n'ubundi nawe turakwereka
urugomo nkuru runavugwa mu murenge wa Rubavu inzego z'umutekano muri aka karere ariko zivuga ko zabahagurukiye kandi ko abafatiwe mu bikorwa by'urugomo bahanwa hisunzwe amategeko muri imwe mu mirenge y'akarere ka Nyabihu naho hakunze kumvikana urugomo rurimo gukubita no gukomeretsa
twumvise bakubita gusa bahita badukubita inkoni z'imitwe gusa turyama baradukubise dutwara amafaranga 70,000 na telefone
ibyo kurandura imyaka yabo bashaka kwihimuraho no gutema amatungo y'abandi ibi bikunze kugaragara nko mu mirenge ya Jomba Bigogwe Rambura na Muringa aha muri muringari naho haherutse gutema inka 12 z'umuturage mu mpera z'ukwezi gushize 10 muri zo zikaba zarapfuye mukanda Isenga Antoinette yo barakarere ka Nyabihu bavuga ko bikorwa nk'ibi by'urugomo harubwo biboneka ariko ngo byafatiwe ingamba ati
ikiriho burya ibyo byose ni imyumvire ibyo byose ni imyumvire n'abantu baba bacyumva yuko bakwihimura ni nko kwihanira baba bacyumva ko bakwihanira bumva yuko yakora akantu ko kumvisha mugenzi we kubera impamvu icyo dusabwa nk'ubuyobozi ni ugukomeza kwegera abaturage kuko umuturage iyo yegerewe cyane mpamya yuko bijya bitanga igisubizo n'ugwenda kitabonekeraho ako kanya ariko kigenda kibone kuko arushaho kwegerwa
mu karere ka Rubavu kandi hamaze kwicwa abantu batatu mu mezi birakurikiranye abaherukani babiri mirambo yabo ikaba yaratoraguwe mu gitondo cyo ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane umwe asangwa mu murenge wa Nyundo wundi mu murenge wa Rubavu ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nabwo hari umurambo wabonywe wafashwe mu byatsi ruhande rw'umugezi wa Sebiya mu murenge wa Rugerero naho ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize nabwo umugabo w'imyaka 24 y'amavuko mu murenge wa Rubavu yishwe akaswe ijosi ajugunywa mu bishyimbo uretse uyu wa nyuma wiciwe hafi y'iwabo kandi hagakiye ku mugabo wamukoreshaga mu kwambutsa ibiyobyabwenge abivana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abyinjiza mu Rwanda aba bandi batatu bishwe mu mezi akurikiranye imyirondoro yabo ntiyamenyekanye kandi inzego z'ibanze zikavuga ko biciwe ahandi bakaza kujugunywaho nyine abo uko ari batatu kandi byagaragaraga ko bishwe banizwe Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika muri gahunda yacu yo kwibuka imyaka 25 ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda Ijwi rya Amerika yabateguriye umwihariko ni video 5 zigaragaza indi sura y'imibereho y'abantu batanu barokotse ziri ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu aba bantu uko ari batanu baturuka mu ntara zitandukanye z'u Rwanda kandi buri wese afite amateka yo kwigirwaho izi video ziratambuka kuva kuwa mbere tariki ya mbere kugera tariki ya gatanu y'uku kwezi kwa kane zizaguma ku rubuga rwacu rwa Facebook mushobora rero kuzireba igihe cyose mushobora kandi kuzisangiza inshuti n'abavandimwe
tukiri mu Rwanda umucamanza w'umugwego rudasanzwe muri sentare inkuru y'igihugu ruburanisha ivyaha vy'iterabwoba n'ivyo kugwego mpuzamakungu yatanguye kumviriza urubanza mu mizi abacamanza baregamwo abanywanyi b'umugambwe FDLR ivyaha vyo gushaka gutembagaza ubutegetsi bagirizwa gukorana n'imigwi y'iterabwoba igwanya leta y'u Rwanda no gushaka gushiraho igisirikare kitemewe Eric bagira ubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
Abarwanashyaka ba FDLR inkingi bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano y'iroziranga bagororwa babohesheje amapingu ku maboko mu buryo budasanzwe bumenyereye kubona abanyururu mu nkiko z'u Rwanda uyu munsi abagabo 8 mu baregwa hanze yo kubambika amapingu ku maboko hiyongereyeho kubaboha amaguru burumwe n'amapingu abiri n'iminyururu ku maguru ubwo urubanza rwaburaga kanya gato ngo rutangire byaje gutangaza bari mu rukiko igihe abanyururu bajyaga mu bwiherero bagendaga bakurura iminyururu n'amapingu ku makaro y'urukiko kubari mu rukiko barimo abavandimwe babaregwa bagaragaje ukumirwa bamwe bari imyoza mu majwi yo hasa abandi bifata amapfubyi abandi bazunguza imitwe ku munsi wa mbere mu rubanza mu mizi ubushinjacyaha nibwo bwahariwe ijambo busobanura ibyaha bubarega n'ibyaha by'ubwinjira cyahamukuriye mu mutwe w'ingabo utemewe gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bukoresheje inzira y'intambara no gukorana n'imitwe y'iterabwoba birwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bashatse kubinyuza mu ihuriro ry'amashyaka atanu arimo FD Inkingi RNC umutwe wa FDLR usanzwe ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ayandi mu kiswe P5 kuko ngo bagiranye amasezerano y'imikoranire mu mwaka wa 2015 ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bashakaga abayoboke bagamije gukora igisirikare cya P5 muri Kivu y'Amajyepfo mu duce twa Fizi na Uvira burega bamwe mu gushakira bagenzi babo ibyangombwa by'inzira n'amafaranga bajya muri Kivu y'Amajyepfo ubushinjacyaha buvuga ko hari babiri mu baregwa bafatiwe ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Rusizi bagerageza kwambuka gutozwa igisirikare. Bonarondora bamwe buvuga ko barangije kugera muri Kongo. Byinshi mu bimenyetso bushingiraho burega harimo ibiganiro buvuga ko byumvirijwe ku matelefone yabo ngendanwa bavugana na bamwe mu barangije kugera mu ihuriro P5. Hari namwe mu mazina ubushinjacyaha buvuga ko mbere yo kwinjira mu ihuriro P5 babanje kujya gusura Perezida w'ishyaka Madame Ingabire Victoire Umuhoza akiri muri gereza ngo bamubwire ibyo bagiyemo. Bwana Gracien Sabi yaremye umwe mu baregwa ashinjwa ko mu biganiro yagiranye na bagenzi be ngo yaba yaravuze ko ntacyo bashoboraga kugeraho Leta y'u Rwanda ikiyobowe n'agatsiko umushinjacyaha avuga ko bitaga akamabandi. Kumushinjacyaha abaregwa bagize uruhare rutaziguye mu gushaka gusubiza u Rwanda mu kaga. Mu baregwa kandi harimo Bwana Fabien Twagira Yezu wemera ko yarashinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu mu ishyaka FD Inkingi. Uyu bushinjacyaha bumurega ko ari mu bagize uruhare mu kubwira abo bari kumwe ko hari igisirikare kiri gutegurwa hanze y'u Rwanda anabakangurira kukijyamo. Mu baregwa uko ari 11 haburamo Vice Perezida wa mbere wa FD Inkingi Bwana Boniface Twagira Imana bitazwe irengero rye ubushinjacyaha buvuga ko nubwo mu byo yabajijwe yagiye abihakana yagiye ahuza ibikorwa byose nk'uwari ubayoboye. Ni mu gihe Leonire Gasenga yirewe asindwa ko yari umubitsi w'ishyaka uyu ngo ni nayo watangaga amafaranga y'ingendo kubashakaga kujya mu ihuriro P5 kubera ikibazo cy'amasaha n'izindi gahunda z'urukiko byabaye ngombwa ku rukiko rubaza uruhande rw'iregura niba rwiteguye gukomeza cyangwa se niba rwategereza iburanisha ritaha. Umwe mu bafashe ijambo mu izina rya bagenzi be Bwana Gracien Sabi yaremye umucungagereza abanje kumuzitura iminyururu n'amapingu ku maguru yatambutse agaragara z'urukiko ko banyotewe n'ubutabera. Yavuze ko kuri bo baburana ibindi bikazasuzumwa nyuma kuko ngo basanga urubanza rumaze igihe kirekire kandi agaragaza ko gereza bafungiwemo itaborohereza mu kubonana n'umunyamategeko ubunganira Maître Gatera Gashabana. Urukiko rwanzuye ko rugiye kwiha igihe urubanza rukazaba rupfundikiwe mu mpera z'uku kwezi kwa kane narwo rwemera ko urubanza ruri mu zindi rufite kandi rwadindiye. Hazamutse kandi ikibazo cy'ibimenyetso abaregwa bavuga ko bibumbatiye ugushidikanya gukomeye. Abaregwa barasaba ko ubutumwa kuri za WhatsApp n'amajwi baregwa ko bya fatuye kuri telefone zabo ngendanwa ubushinjacyaha bwa bigaragaza uko byakabaye. Ubushinjacyaha buvuga ko ibimenyetso nk'ibyo iyo bimaze amezi atandatu nko mu kigo cy'itumanaho MTN kubishaka bitajya munsi ya amezi atatu naho mu kigo Airtel Tigo ho ngo ntibyanashoboka. Umushinjacyaha asanga ahubwo bishobora kuzadinda iziburanisha kandi akavuga ko harimo abaregwa ku buryo umwe yabagatunze nka simukadi yahamagazagaho zigera muri 14. Urukiko rwategetse ko ibyo bimenyetso ubushinjacyaha bwazabishaka uko byakabaye kandi rwizeza ko bitazandindiza urubanza. Abaregwa uko ari 11 barimo umugore umwe rukumbire Leonire Gasenga yire hafi ya bose uko ubushinjacyaha bubarega byumvikana ko bari bafite inshingano zikomeye mu ishyaka. Nubwo bataragerwaho ngo biregure mu mizi mu maburanisha yose yabanje abaregwa bahakana ibyaha bakavuga ko babegeretsweho n'ubutegetsi kubera ko baba mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi FD Inkingi ritaremerwa gukorera mu Rwanda. Umukuru w'irishyaka Madame Ingabire Victoire Umuhoza yafunguwe mu kwezi kwa 9/2018 ku byaha bivugwa ko bishingiye kuri politiki. Nibutse ko abaregwa bose batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiriro z'ukwa 9/2017 iburanisha ritahariri ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa kane. Bagira ubusa ijwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi hamaze iminsi havugwa abana b'abanyeshuri bagirizwe ko basibanganije amasanamu y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bitabo by'ishure. Mu minsi yahera hari hagirizwe abana b'abanyeshuri bo mu ntara ya Kirundo, mu gihe abanyuma bagirijwe ku bijanye n'iyo nyifata ari abana b'abanyeshuri bo mu ntara ya Gitega. Abo bana bavugwa ko barekuwe by'agateganyo mu kurindira ko amatohoza abandanya. Muri iki gihe bakaba bari mu miryango yabo. Hari amakuru avuga ko badashobora kwemererwa mu mashure y'u Burundi. Twavuganye na Ferdinand Simbaruhije, umunyamabanga mukuru w'Urunani FENADEB, rwiyemeje guharanira agateka k'abana mu Burundi. Atangura avuga ukugena ibintu byifashe inyuma y'uko abo bana barekuwe.
niko nkuko bivuze duhere kuri abana mu buryo bw'itegano ibyo abana bari bafashwagizwa ko nabo yiro kutanga ndipoto y'ihugu ariko rero umuntu bazaho abazezwe ubanza no kugumopera z'urubanza yasa kwarekwa kugira ngo uko murabona uno muzino bihe n'ibihe abantu bari mu bibazo bari yasa kwarekwa kugira ngo amasohoza abandanye umugabo bari mu bibazo bari kwakora ibibazo ubu rero umva abana uno munsi bari muri wa umuryango yabo
naho barya bo mu ntara ya Kirundo vyagenze gute
nivyo nukuvuga ico kibazo cy'abana mu Kirundo ni kibazo twakwikeneye kuva mu ntango zacu ndetse kugeza uno munsi nyene rero ngo mubivuze urumva nk'uko mubivuze abo bana ntibarekure kubandanya amashure bari bahawe ya rufatagihuta yateganyo kuko murazi ko sentare yabahaye igihuta yateganyo ariko mbwa amasohoza akabandanya rero aho bashikiye muhira ubuze buyobozi bwo mu ntara bwabaguze amashure ntibabakundiye ko abana basa kubandanya biga amashure basabwa ko badasaba kuja ku mashure kubera ko bakoze amakosa kubera ko basabwa guhanwa n'ingingo bavuga iri muri reglement scolaire ni ukuvuga amategeko y'abanyeshuri uko niko bimeze ariko rirumva twebwe hano nko mu rurani twe kumva rero tukabana tuzo tuvugaho ko mu gihe cyose tuzi ko urubanza uno munsi uri mbere y'ubutungane hari mu kamunzi ko mu by'ukuri urubanza uno munsi ubutungane mu kurinda ko urubanza rutwika hanyuma kandi urumva kugira baronke igihe baronka cy'agateganyo ni uko amasohoza atari bwarangira uno munsi rero tukavuga ko amasohoza atarangira ariko bituma tugira ngo twike amashuri nabo nyene bari kubangira kugira ngo babanze harangire hanyuma rero kumbe basanze abana bafite amakosa basanze hari isibagira muri icyo gihe kumbe bagaheza bagenzi bagahanwa itegeko y'ishuri rero uno munsi twasuzuma umunsi abo bana tukwiye kubwacu amashuri ari bakwiye gutanga amashuri kuko urumva uno munsi baza kubatera
iyo ngingo none muvuze yuko utarekurira abo bana kuja amashuri yafashwe n'amashuri si leta yayifashe
uko twabyumvise ni ukuvuga iyo ngingo iri ko badaca ku mashuri byasaswe n'ubuyobozi ko muzerwe amashuri ku ntara niko bimeze urumva niba batumye abana badasa ku mashuri ubure barimo abana bari muri no munsi ntibata ku mashuri bari muri
iyo nyifato mwibaza ko abo bana bagirizwa ko bimaze imyaka sijya mbere biba ku bwanyu ku ishyirahamwe urwo runani rwanyu mwibaza ko ari inyifato ikwiye mu bivuga ku iki nihe mpanuro mutanga
mu by'ukuri nk'uko narabwiye no munsi no munsi mu by'ukuri dufata ko abana twebwe ubwacu dufata ko hano bateraho ko sentare ntasaba gutanga berekana neza neza ibintu byageze ni ukuvuga amasohoza sentare atayabandanya ni ukuvuga ko abo bana no munsi batera icyo mvuga nubabwira ni uko twebwe mu runani mu by'ukuri turifuza ko mu by'ukuri nk'umwana agize amakosa ko ahanwa cyo kimwe n'umuntu wese akuze agize amakosa no guhanwa ariko igihe ari umwana agize amakosa ni uguta inkoni ngufi bageze akarakumbi n'ibindi bakoresha ayo mategeko yo ku ishuri kuko umwana akiri ku ishuri mu by'ukuri abagengwa n'ayo mategeko nyine ku ishuri ibyo ariko twe tubibona uno munsi kuko ubwacu bikofata ko abana uno munsi baragirwa n'amakosa kuko umwana afite ntari nko mwabyumvise yatanze ubutaka ateganya kubera ko itaheze amatohoza
mu kurangiza mu gihe amatohoza ariko araba ubwo runani rwanyu n'ikiheru rutegekanya gukora kugira ngo rugerageze gufasha abo bana no gutuma ibintu nk'ibyo bidasubira
twebwe ni ikibazo dukurikirana cyane rwose kandi ku munsi twe tubafite icyo dusaba twe uno munsi tugatuti abana ubwa mbere hoho nuko bareka bakaja ku mashuri mu kurinda ko amasohoza arangiye yakene ko abana bamenya imyifato bafata haba imuhira cyangwa haba ndetse no ku ishuri ariko dusaba tubwira tuti nuko amashuri yaheze agategekanya ibyigo bitandukanye bijyanye n'inyigisho ntunganyabuzima amwe umwana azi ukuri amenya imyifato itakubwira ku ishuri kugira ko umuntu ahazasanga ibyiza amakosa azotuma atakaza akazi bakiwe nibyo twifuza dufite mu runani senadeli hanyuma rero twebwe twiyemeje nuko nk'uko twabitanguye nuko tugomba gukurikirana neza urubanza rw'imbere
murakoze twagerageje kurondera umushikiranganje w'Uburundi ajeje ubutungane kugira ngo aduhe umuco kuri icyo kibazo cy'abana b'abanyeshuri barekuwe ariko muri iki gihe ngo boba batemerewe kwiyandikisha mu mashuri mu Burundi ntitwashobora kumubona tuzobandanya tugerageza kugira ngo tubashikirize inkuru y'imvaho kuri icyo kibazo ku bakunzi b'ijwi rya Amerika muri gahunda yacu yo kwibuka imyaka 25 ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ijwi rya Amerika yabateguriye umwihariko ni video 5 zigaragaza indi sura y'imibereho y'abantu 5 barokotse ziri ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu aba bantu uko ari 5 baturuka mu ntara zitandukanye z'u Rwanda kandi buri wese afite amateka yo kwigirwaho
Izi video ziratambuka kuva kuwa mbere tariki ya mbere kugera tariki ya gatanu y'uku kwezi kwa kane. Zizaguma ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mushobora rero kuzireba igihe cyose. Mushobora kandi kuzisangiza inshuti n'abavandimwe.
Mushuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isahani yo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.